Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika itangariza Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho Burundi turi ku mirongo migufi kuri metero 25, metero 31 na 41. Mu karere ka Kisoro muri Uganda twumvikanira kuri FM 88 n'ibice 9 ya Radio Ijwi riyobora. Ikaze mu kiganiro dususuruke. Abo dusurukanye muri iki gitondo mwabonye ijuru ryaho muherereye ritanga umwezi. Namwe turi buze kubana mu masaha ari imbere, reka ngire nti mwirirwanye amahoro n'amagana. Banywanyi rero ba Radio Ijwi rya Amerika n'ingegedo n'icyubahiro bakirije yombi nk'ibisanzwe muri gahunda ya dusurukiye uyu munsi. Uyu munsi mugiye gukomezanya na Mwiza Nelly uri bubasurutse abagezaho indirimbo z'amatsinda cyangwa imigwi y'abacuranzi bakunzwe mu karere k'ibiyaga bigari mu myaka za 60, 70, 80 ndetse na 90. Nguhaye ikaze Mwiza Nelly.
Ndakuramutse Dieudonne, ndabaramutse namwe bakunzi badususuruke ku Radio Ijwi rya Amerika. Mu nkundire uyu munsi ndabatembereze mu karere k'ibiyaga binini canke ibiyaga bigari vya Afrika, aho ndavuga mu Rwanda, muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Congo, mu Bugande, duce no mu Burundi. Dutembere tumenye imigwi yakunzwe, imigwi twize mu ishuri. Abavyeyi n'abadukurira bahora n'ubu baririmba buke buke bavuga bati kera umuziki ukira umuziki, aho turi mu kinjana ca 20 n'imyaka 90. Duhere muri Congo yahoze yitwa Zaire. Mu myaka y'igihumbi 1960, Afrika nka yose cyane cyane Afrika y'ubuseruko yari mu bihe byo kwikukira. Aha hafi twita Congo yahoze yitwa Zaire, umugwi Le Grand Calais Jazz uzwi cyane ku izina rya African Jazz, numwe mu migwi ya mbere wihebeye umuziki muri Congo igihe yitwa Congo Belge. African Jazz washinzwe na Joseph Kabasele Chamala yarazwi cyane nka Grand Calais. Turi mu mwaka w'1953. Abari bagize iyo mugwi muri African Jazz harimo Simaho Lutumba, Tabulei Hosheho na Sam Mangwana, bahavuye bashiraho imigwi yabo mu nyuma. Inyuma yaho gatoya mu mwaka w'1960, African Jazz waratumiwe i Brussels mu Bubiligi mu nama yahuza Ububiligi na Congo. Niho baca bashira habona Independence Chacha.
Independence Chacha.
Empire Bakuba numugwe muri Zaire wabayeho mu mwaka wa 72. Izina Bakuba gerekeza ingoma ya Bakuba yo muri Zaire. Mubari bagize iyo mugwi uzwi cyane ni Jean-Baptiste Kabasele Lyampanya wa Bamulanga canke Pepe Kale. Yavuze itariki 30 ukwezi kuri 11 1951, yitaba Imana itariki 29 ukwezi kuri 11 1998, umunsi umwe ngo akwize imyaka 47 y'amavuka. Umuziki wa Empire Bakuba wisunga cyane cyane imidiho kavukire, cyane cyane intambo kwasa kwasa cyangwa umudiho rumba. umudiho ukoreshwa cyane cyane n'abarusi nyuma yabo nka Koffi Olomide, Fally Ipupa n'abandi. Pepe Kale na bagenzi be barasohoye indirimbo zitari nke. Amasanamu y'izo ndirimbo turabona Pepe Kale batazira kandi inzovu y'umuziki wa Afrika bivuye ku biro yari afise batubarira ibiri jana na 50 ni metero zibiri na santimetero 10. Turamubona yambaye kostime nini cyane icyo bita isape agashiramo n'intambo z'abantu basuba umuga ufatiye ku bugufi icyo bita Bakuba Show. Ndabahitiyemo Masasi Calculé ni Pepe Kale na Empire Bakuba. Turabira hamwe imigwi y'abaririmbyi yo mu byaga bigari vya Afrika yabaye rurangiranwa mu kinjana ca 20. Umuziki w'Ubuganda w'ico gihe waruhagaze cyane cyane ku ndirimbo zo mu isengero nkuko tubisanga mu bitabo by'abanditsi bihweje uwo muziki. Ariko mu migwi y'abaririmbyi b'Abaganda batarimbye indirimbo zo mu isengero ico gihe turi mu kinjana ca 20 mu myaka ya 90 turasangamo Peter Luanga, umwanditsi mukuru w'umugwi Ebonis, Eli Wamaya, umwanditsi mukuru w'umugwi Mascots, ariko cyane cyane muribuka Fili Lutaya mu ndirimbo yiwe Alone yasohoye mu mwaka w'igumbi 1988.
Today is me, tomorrow's dawn.
amajani chenda na mirongi ndugu nindwi igisata chimicho nakaranga cyo mu bushikiranganje bw'imico kama mu Burundi carashizeho umugwi wa mbere w'abacuraranzi bise Orchestre National abari bagize uwo mugwi barabakozi ba leta bafise kandi inimero ndanga mukozi bagatunganiriza indirimbo zabo mu kigo cy'i radio nkuru y'u Burundi muri iyo myaka citwa Voix de la Révolution. Uyu mugwi warugizwe n'abaririmbyi n'abacuraranzi baturutse mu migwi itandukanye. Aha turavuga Magloire Niyibigigwe batazira Budi aherutse kwitaba Imana yavuze guitar bass yaravuye mu mugwi Soul Collection. Ndavuga Louise Ndahigeze wo mu mugwi Amidu Jazz w'Igitega, Justin Baransananikiye umwigisha ico giye ku ishuri ry'umuziki ryo mu Kibimba mu ntara ya Gitega, n'abandi nka Adolphe Bigirimana, Ngabo Leonce, Augustin Ndirabika, abakenyezi nka Rosa Maria Twagira Yezu, Goretti Habonimana na Pelagia Cishahayo. Chanjo wa Misi azobasanga yo mu nyuma. Mu gushiraho uwo mugwi w'abacuraranzi, Emil Mworoha umushikiranganyi w'umuco kama w'ico gihe yagize ati: uyo mugwi ufise igikorwa cyo kwerekana ubutware icyubahiro ubwinshi bw'imico kama y'Uburundi nico gituma harimo abantu bijunja n'ijambo uyo mugwi uzotangura gusambuka mu mpera z'umwaka wa 79 igihe canjwa misi ahisemwe gusohora indirimbo kwiwe Sylvestre Ntambutso Adolphe Bigirimana baraja mu bindi uburyo bahabwa na leta ico gihe buragabanuka n'abandi baririmbyi bahitamo kuririmba kwawe umugwi utangura gusambuka ariko Orchestre National turayizi mu ndirimbo nyinshi zigera ku majana 3 ndabahitiyemo agacaca karantize na Orchestre National radijwi d'America mwa muzi iyindi migwi y'abacuraranzi mu biyaga bigari mu myaka ya 90 yabica bigacika muradusangiza bo mwakunze bagiyeho mu myaka ya 80 abona abasore 90 baturuka muri karitiye mu buraruko canke amajyaruguru y'igisagara ca Bujumbura aho ni mu Kamenge iyindi migwi yakoresha ibicurarangisho bigezweho amagitari bateri n'ibindi bo bakoresha ibicurarangisho bikoreye ibitari bikoze mu bigozi y'imiduga amarasoro y'imiduga atanga akajwi kari hejuru abo bitwa abashazangendo indirimbo zabo zari zigizwe n'amajambo yoroshe cyane imvugo ikoreshwa mu ntara baturukamwo nkuko Mengo n'ugutera inkuru aha ndavuga indirimbo nka ntacica urukundo nk'amafaranga kera nahora nzi wanyu n'izindi n'izindi abashazangendo bagiye gutandukanwa n'ikiza cingwana mu Burundi mu myaka ya 93 kuruzi benga yaririmbwe n'abashazangendo
Hamagara no mukazana mubwira ati
mbega emwe tukoreka kuvuga umugwi amabano amabano wavutse orchestre nationale utanguye gusambuka amabano ni wo mugwi uri hagati y'abakera nabubu tubivuga uko mu kwezi kwa kabiri 78 umugwi baririmvi b'abarundi ugizwe na Antoine Marie Rugerinyange Africa Nova umuririmvi Tula Walupini yavuze nzamba David Nikiza batangira Nikidev umuririmbyi akaba yari n'umukuru w'umugwi uwo bita super wa super avuze ingoma y'ikizungu Antoine Ntirwama batangira Tanga avuze gitari akaba n'umuririmbyi John Kagenda avuze gitari bita bass barashitse Bujumbura bavuye muri Kenya aho bari bagize umugwi Explorers uwo mugwi wari uje gufuka igihengeri cyasizwe na Orchestre National yari kirazimangana Nikidev avuye mu mugwi ngo abandanye akazi ko kuririmba kwiwe yasubiriwe na Chanjo Amis umugwi amabano urongowe na Africa Nova uzoje Amsterdam mu Holland kwitabirira ihiganwa Concours du Moulin d'Or aho turi mu mwaka w'igihumbi kimwe n'981 bazogaruka batahuka ryo higanwa imbere y'umuririmbyi rurangiranwa Manu Dibango n'abandi amabano uzojemo kandi mu nyuma Bruno Simba v'imbere n'abakenyezi nka Goretti Habonimana Chantal Nibizi na Amida Vyumvuhore ndabashikirije indirimbo imwe yo mu mabano yitwa Ikiyago wariko araririmba ni Chantal Nibizi nabwiye tugitangura ko dutembera mu biyaga bigari bya Afrika tugeze mu Rwanda inyuma ya Kongo Kinshasa Uganda n'u Burundi mu Rwanda abakunzi b'umuziki barazi ntankeka umugwi Impala reka ndabacire ku mayange umugwi Impala wavutse hagati y'imyaka y'igihumbi kimwe na 70 n'igihumbi kimwe na 80 uvukira i Kigali mu Rwanda Impala uri mu migwi ya mbere wakoresheje gitari kigezweho bita guitar electric Impala wavuze imidiho kavukire y'u Rwanda n'umudiho rumba warugezweho ico gihe muribuka nkumbu uyu mwana twareranwe mbwira ijambo rimwe n'indundirije umwana n'izindi n'izindi ariko ngiye atankeka iyo mwibuka kandi mwakunze Adela Thank you. bara himba w'indirimbo z'umugwi ingeri umugwi wavutse neza mu mwaka wa 1986 warugizwe n'abahanzi batandukanye bavuye mu yindi migwi umwe muri abo bahanzi ni witwa Isaheli wamamaye cyane ariko aririmba umulisa
umulisa sekera ndebiyonyinya bashe gusinzira
umulisa ni orchestre ingeri ko mwanezerejwe n'iyi migwe n'abahitiyemo n'indirimbo z'iyo migwe bashimire mwe by'umwihariko ko mwanteza abiri ndabasezere kuri aka karirimbo kamabano
nsezere ngende mama we nsezere ngende ma
arakoze cyane mugenzi wanjye mwiza Neri kudusurutsa nshimiye namwe mwese mwitabiriye gahunda mbifuriza gukomeza kugubwa neza no kunogerwa n'impera z'icyumweru nimwibagirwe gukomeza gukurikira izindi gahunda twabateguriye ziri buhite mu kanya kaza ejo ku cyumweru ntimuzacikwe na muri sanga aho Venus Nshimimana abagezaho agasaro ka buraga ndetse nadusangira ijambo y'uwo munsi ntizabacikeye yari Dieudonne Cyubahiro nkaba mbasezeho mbifuriza amahoro y'Imana n'ubuzima buzira umuze naho ubutaha mugira umunsi wuje amahoro n'amahoro.